mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Muri polisi ibyo bavuga ntabyo tuzi, muri azi ko bajya abantu bakunze no gukora ibyegeranyo ku Burundi buvuga ibintu bitigeze bibaho, n'ibyo dushobora kwibaza ko bishobora kuba biri muri iyo ntumbero, kuko nta gitero turashobora kuba ahantu.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, havuga ku gitero bivugwa ko cyaraye kigabwe ku biro by'uhagarariye ishami rya ONU ryita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo hiyerekeye impunzi ziherutse gutahuka ziva muri Tanzania ejo kwa gatanu zizasubizwa mu ntara zahunze zivamo, hamwe n'ikiganiro Ntorere kazaza turabigezwaho ku buryo burambuye. Rero n'ijwi rya Amerika muri aya makuru yibanda ku Burundi, turabararitse mugume hafi ya radio yanyu. Nkuko nari mbivuze ya makuru haribanda ku Burundi, ibiro by'uhagarariye ishami rya ONU ryita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu i Bujumbura mu Burundi biratangaza ko byaraye bitewe n'abantu bitwaje intwaro. Umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza uri Bujumbura adufitiye inkuru.
Icyo gitero cyabaye nk'igihe cy'isaha 8 n'igice z'ijoro, nk'uko amakuru twakuye mu biro by'ubuserukizi bw'igisata cya ONU kijeje watakaza na muntu mu Burundi yabitwemereye. Abateye nk'uko aya makuru abandanya bivuga harimo afite inkoho, n'ubwo ababonye batavuga uko bari bambaye kuko igihe bashika kuri ivyo biro biri hagati mu gisagara cya Bujumbura muri zone Rohero komine Mukaza hari mu kizime amatara yacitse. Robert Kochani cyegera cy'utwari cyo gisata mu Burundi aremeza ko habaye igitero abantu bakinjira ku nguvu mu rupangu rurimo ibiro by'icyo gisata hagati y'isaha 8 n'isaha 9 z'ijoro. Kochani yongera ko kw'amatohoza atanguye ariko kubokenera amakuru arenze ku bijanye n'ivyibwe canke ivyahononekariye yobariza ku biro bikuru i Geneve mu Swiss. Uwujeje kumenyesha amakuru mu biro vya komiseri mukuru ajejwe atakazi na muntu muri ONU Elizabeth Rossell, nawe nyene yemerejwe ijya Amerika ko habaye igitero mugabo ko ariko hamatohoza kandi ko atemerewe kugira ico ashikirije gushika mu matohoza heze. Mu gatondo kuri uyu wa gatatu aho twaca kuri ivyo biro twasanze abasirikare na polisi bo mu gisata kijejwe umutekano muri ONU mu Burundi bahavuye. Twabwiwe ko biweje byaraye bibaye mugabo ntacho twamenye mu byo bavyononekaye, ariko bamwe mu bantu binjiye imbere mu rupangu no mu biro bimwe bimwe bemeza ko atamwango babonye wabomowe canke ibindi bintu bisambaguye. Bamwe muri bo babwijwe ijya Amerika ko bashobora kuba hibwe impapuro z'akazi document mu Gifaransa. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko gushika ubu icyo gisata cya ONU kijejwe atakazi na muntu mu Burundi kitaracitura kikibwira ayo makuru ko ari abantu bitwaje ibigwanisho bateye ibiro byacu. Nkurikiye yongera kati igihe cyose abantu bagize ikibazo ntibiture igipolisi bagashima kubivuga mu itangazamakuru gusa riba riremenanya bariko barigirira kuko inzego z'igihugu mu bisanzwe zirizerwa. Ku itariki ya 13 kwezi kw'icumi kuza umwaka uzoburumanye neza, leta y'u Burundi ihagaritse imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe atakazi na muntu. Intandaro yo kutumvikana yatewe n'icegeranyo c'abahinga batatu bigenga b'umugwe Nibe bari bavuze ko kuva mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa kane gushika bashize ahabona ico cegeranyo mu kwezi kw'icenda mu 2016 iho nyangwa ry'agataya kazi na muntu harimo n'ubwicanyi ryakozwe ku rugero rukabije mu Burundi. Izaba bahinga bashize ahabona nazo byafatiweko kugira ngo haje hundi mugwi w'abahinga batatu bigenga nyene uherutse gushikiriza raporo usaba sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI kugurura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 no gukurikirana abavyikekwako. Eroje Urikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Mugenzi wacu Eroje Birikaneza turamushimiye kuri iyi nkuru. Tukivuga kandi kuri iyi nkuru y'igitero ku biro by'uhagarariye ishami rya ONU ryita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu i Bujumbura mu Burundi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye ikiganiro cyihariye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye amubaza amakuru y'icyo gitero.
gushika muri iki gihe mu gipolisi nta gitero tuzi cyabaye ku ivyo biro muvuze ejo nijo ryaraye ritekanye nga mu gisagara cyose cya Bujumbura nta na hamwe bigeze batubwira igitero kandi nta n'umuntu araza kwitwara ngo avuge amenyeshe igipolisi ati aho harabaye igitero kugira ngo gibone gutanguza amatohoza
ico gira cyuserukira ivyo biro mu Burundi eka n'umuvugizi urwego rwawe ni Roger Wateka zina muntu wa Geneve bose batangaje ko icyo gitero cyabaye bakabavuga ko bari ko barabitohoza amakuru mwaronse ntavuga ko habaye igitero gitoyi
mu gipolisi ivyo bavuga ntavyo tuzi murazi ko bajya abantu bakunze no gukora ibyegeranyo ku Burundi buvuga ibintu bitigeze bibaho n'ivyo dushobora twibaza ko bishobora kuba biri muri iyo ntumbero kuko nta gitero tushobora kuba ahantu abantu ngo ntibacumve kuko habaye igitero bakarasa amasasa arumvikana n'ababanyi bona vyumva ariko gushika uno munsi nta muntu umwe yo kubwira yuko yumvise n'amasasa cyangwa na grenade ivuga aho ibyo biro biri bisigura rero yuko ivyo bavuga byo badwabo ariko twe turabimenyereye ibyo bakunze kuvuga bariya abantu ku Burundi kenshi nta kuri na kumwe kuba kuri kandi nuko ukuntu batoba begereye inzego ngaha zibigejeje kugira ngo bakorane bisigura ko ishobora kuba ari menanya kandi murabizi ko bakunze kubikora ku Burundi
mu gipolisi hari ikintu muriko murakora kugira ngo mumenye ukuri aho kuri naho ivyo biro bitoba vyabashikiriye
ntaco two igipolisi ntaco cokora mugira ata muntu aje kukibwira ati ngaha harabaye ingorane z'umutekano mu mutoho turacharindiriye babanze bavuga ivyo vy'iwabo hanyuma umbure ni babona yuko bikenewe ko amatohoza akogwa badoheza bitura inzego zibijejwe zibafashe zikora akazi kazo
muri iki gihe ibintu byifashe gute kuri iyo nyubakwa hoba eka bashizeho ibintu bitangira iyo nyubakwa kugira ngo ntegire ikintu gihinduka mu byahabaye igipolisi kijejwe iperereza cyo cyaba kiko gikora iki
muri iki gihe hajya ahantu nta kintu na kimwe kidasanzwe kihari ntacho wasanga kihari ubu kitari kihari ejo ibintu bimeze uko byari bire ejo nta kintu na kimwe cerekana ko barabaye ico kintu uko kana sinyi cyo kintu nico abango ipolisi cyama kiko kirakora kirakizura mu gisagara amasaha yose ngo kireke kubimenya hanyuma nabikubwiye ko urwego rw'iperereza cyangwa izindi nzego zikora amatohoza ntizoshobora kuza gutanguza amatohoza mu gihe abavuga yuko icyo gitero cyababaye ko bataje kuvuga ibyo ari byo turibaza ariko bishobora kuba ari amaremantanya bashobora kuba ariko barakora
mu gihe yoba ari amaremantanya nk'uko muriko murabivuga mwibaza ko byoba bitewe n'iki imvo zobarizi
imvo zomenywa n'abariko barabikora ibyo twabivuze kubera kuko atari rya mbere bari abantu bakora ibintu by'imenanya ku Burundi nk'ibyo
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanyama duhanye
murakoze namwe
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje gukurikira ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Abarundi baraye bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania ejo kuwa gatanu nibwo bazasubizwa mu ntara bahunze bavamwo. Abarundi bafite icyizere cy'uko bazakizwa neza n'abaturanyi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yaganiriye nabo bahungutse adutegurira iyi nkuru.
Abarundi bahungutse baraye mu kibanza cifate kibanza kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Rwigi. Mu gatondo kuno munsi niho bubirizwa imiduga y'ishirahamwe IRC na HCR ibajana mu ntara zitandukanye baje bavamo. Bamwe muri abo bayaze n'Ijwi rya Amerika akatsi nawo twidondora
jewe ndi butoye mari
ntahutse ujahe
ndoye mu kwikomine bukomine ni Buganda zone ni ndava hajya ku kagunutse.
none ni kubera iki wahisemo gutahuka
igitumye nza ni kubera nabonye toya ese no guma mu gihugu atari ci wacu tereka ngaruke mu gihugu cy'amavukiro
nijya kwari gufata
tikandi kuko nta kintu kibe umuntu yagereza cyo tuma umuntu aguma mu kindi gihugu niko kucangaruka
Biga ubutibituki kwiri hafi yo muri Kongo kwahise mu guhungira muri Tanzania.
Tanzania rero natanda homba kuko sinari bwa hagenda. Niho nace mvuga nti reka ngende Tanzania naho kuko Kongo nari narigeze kuhahungira kuri ya ntambara kuri ndadaye. Hanyuma burene natfoze tereka ngende Tanzania naho nje kuharaba. Ko numva ati barafatanye ni mpunzi neza mbwa twasanze. Nta neza yo kudufata neza ko
muri
Kongo mbere nasigaye mvuga nti yo menya nkaja muri Kongo. Kuko hoho umuntu yagenda nkaho mu mirima bakaguhudusomba gasoroma nayaho twari turi Tanzania utaziguze ntiwateka isombe
abandi muri abo barundi bavuga ko batahunze umutekano mu kuturutse kumva za politike
nawe witwa gute mpfase
je nitwa rasherikanye nahunze mvya ibukinanya amugabo Jesse nani nagiye mpunzuretse yuko wabaye umubano mubi ti wewe ntarti ntwewe ntidukwiriye kugumana hama uko atashe tukutujyana tujyana tereka mbanze ndamubise tinigire muri Tanzania rero muri Tanzania natanjye abona ahantu heza tingiye gutuza ndabe ariko nasanze atakigenda niho nahise kuvuga ati igihugu cyacu jewe nta ntambara nagiye mu tereka je nisubirire iyo nahora muhire igihugu cy'amapfukiro kuko je nagiye je gutora
abaraye bahungutse bangana amajana 220 muri abo amajana 205 bose bahunze bava mu ntara ya Ruyigi kwa kane w'indwi iheze abarenga igice cabahungutse nabo nyene bara abanyaruyigi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma abari ko barahunguka benshi arabaturuka mu ntara ya Ruyigi iri mu seruko bw'u Burundi maze twegera Hassan Abdalla buramatari w'intara ya Ruyigi
twaragize ingendo nyinshi n'abatanzania baraza kugira ingendo nyinshi ngaha mu Burundi kugira ngo babone ukuri kw'igihugu cacu intara yacu ya Ruyigi urugendo ruheruka rero rwaratumye nabo baje guhimiriza mu makambi y'impunzi kugira ngo batahuke mu gihe gucabo c'u Burundi
ku munsi wejo hatahutse abarundi 220 mu gihe hari hiteze 666 bari guhunguka gushaka kwabo amakuru twarose muri abo barundi bahungutse amesha ko mu gihe bari ko bitegurira gutahuka harundi mugwa w'abarundi barenga 300 bavuye baza gusaba ubuhungiro mu ikambi ya Nduta ayo makuru abandanya amenyesha ko ivyo byatumye bamwe mu bari gutaha bahesha kuko bavuga ko batota mu gihe akira abandi barundi bari ko barahunga igihugu izindi nkuru zivuga ko uwo mugwa wabage sa buhungiro bo barabashaka gushika biyandikisha gutaha kugira ngo baronse uturusho duhabwa abahunguka nk'ibifungurwa n'ibindi bikoresho nkenegwa amasafuriya indobo n'ibindi mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu numwanya w'ikiganiro ntorereka zoza
Mbeguri mu maki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politike Ntorere kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka kucho sende DFDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumigwa mu byukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywa. Kuvuga ati mu 22 yemera. None wakwemera icyo we utaze. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro vy'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe nuwitwa Kobako Gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe Dar es Salaam baradupfunga hanyuma hagiye bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye ni mutubwire ico mushaka ko twemera ngo ni mwemere ko muri abasada kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Tuwebge. Tuwebge.
Mutituliwa.
Tuwebwa sene defudete. Tuwe tugwana na Buyoya. Na netu kwa indu tawa sotawa kwa Buyoya kute. Gozana. Ibibara anga. Tuwebge. Nidu chakulia aeroporo godu sawe karaga munu. Na ayo waduha ni waduha pasporo kwa tugwana na reta. Tuwe tuwa aje. Tuwa agiraga jimuja mgoose. Tushike kukona atu tuwa kene ya maho. Bara tuwa anje. Kushika udu sawa tutibasi. Ni mutuweke tuisubi nili nyuma. Ivyo mukora murerwa twebwe ducaturita hera twigarukira Burundi. Urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaje.
Bagunye babakumiye.
Twagunye dukumiriwe. Sharabwira tuti ivyo byose ni mwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro. Mwibagiye abariko baragwana. Ntacho muzoshikako. None muzoyashira mu ngiro, mushire mu ngiro ivyo mudakora. None bafashe nk'umuntu yiviriye buraya. Bafashe nkanyangoma. Ngwingo shire mongira ngwa masaza gwagaki ntambara hagariki yatarimwe nico tumubuje zusome no muraje masezerano y'Arusha biranditsemwe ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yara masezerano y'amahoro vyukuri ucu umuca muraje masezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
canke twebwe bati twe turahagaritse Mugabo bavuga ngo turasabye abariko baragwana bahagarike intambara. Uca umva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana. Koko ubyandi mu masazara rushage dubisome. Birimwo biranditse neza ni ibintu byibonekeza. Hama rero birabanarira kwashira mu ngi none. Sinvacha mugari mu kirundi ngo nta usomera indo rivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara. None ivyicara bo babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera. Kwa ya jihugu wali wa maze kwicha mgo imiche ibiri. Hara wize igisoda cha reta na wize igisoda cha sede defudete. Rumbari hilo ni waza kufuwa ngu. Waburi kuruhande. Wigisoda cha reta chayuka wa kuruhande kwa sede defudete. Chanyi kuriefune. Atala aho nacho washo wala kufuga. Nicho itu mwacha wana yuko hakuyere hilo. Ibigani hilo vichukuri. Vicho guhagarika inambara ni. Nivijo nilubia bizanyi ama horo.
Mdavda aje masezera na maa.
Kani mgarabu onye ukugia masezera na yaba ho. Imande zo sezabu zeti kufubu tulahagarite. Mwaba nyako vichavi hagara. Vichavi hagara rukwenyene kubera. Haba hagani liye koko. Haba gwana.
Aha. Dono ufaki kubigani yuki ilavugu no monsi. Mwini sende devite demukunze kubuga moti. Haba anu bagiri zoko. Bagira gaje kutemba gazo utegeti. Haba anu bagirungi saba anu. Mu migumuko abantu bakiye kuza mu biganiro abarundi bwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere bwo ntosobere kuvuga ngo abantu bagerageje gutebagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye ne vyagarutse cyaje sigi nyene cyo ari mukuru w'igihugu aci agaruka akabisubiza na nico gihe cyo cyo kwagana
uvuga rero ko bajya
bajya rero baratembagaje ubutegetsi utembagaze ubutegetsi ni ibara ridakogwa gende usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza dokima birimo ni dokima yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kebwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo naho bisabisana nabijya vanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabeje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana numurongo umwagarukirako nundi uwundi agarukirako uburiho kuko baravuga ati hajye nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana ntareti hinjira ihinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'Uburundi ntigakontrol muga mugihe cyacu twetwa bavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twetwa leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacivuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira uburundi ntitubucemwe kabiri mwewe muza ari cyo gipande mufise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe
ariko murindiriye ivyo nimo nako muzaba mwindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
aha rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro vyo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca vyuka ati naje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacyabare ivyo biganiro uri kuravuga hagati yabagwa abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nakuje umwana abwira se wiwe mu muryango ati je papa cenda vese ngora ni ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni ndekanda ivuje uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yatuririwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe
yasahuye radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicire je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu nimushake bunye cyangwa gupfa narapfuye reka rero jewe ndabikore cyawimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko abo rero bavuze atari gihe no harongera kunguko mugaba atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehenga barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashikana 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere mugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutungane kuburyo rero ayo makunga chaheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi zikibizizwe mu makungu zabikoze hagaragara ta nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imira inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkubo bakavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvyeyi iracurubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona nyaricyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba atrabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangana uko baza bahashe nkabura abona baheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko niwe uri leta niwe uri umuvyeyi hajya rero leta cyaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga vyahetse mugumye bigira kagara baruganda kibaza kugana na leta
ariko wavuze kare ugize kuvuga uti yinzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyari ntambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta igumi ivuga ngo twotoranirwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciwe n'imanza igihe cya leta yakiriye gi mugabo bakamu
nakubariye yuko ibi byubu bidasa na bijya bya kiyagi kuko mugiye leta yanyi nari twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye mu igare twavuga tuti sawa kuvundi mu kumunsi umwe barigeze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizabera ibujumbura kuva ubu bizabera ibujumbura tuca turataha kandi none twa tatu nagira yo duta rumba katwe twari duvisa duta mu gihugu cyacu none wewe amakungu ari kwemera ko urundi rusha tumucamo kabiri mugabo nabo nabene gihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta
nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nkuko ari yo igaba igihugu mugaba bacumuye kubena igihugu none abo bene igihugu mbeka bo ko mutabiyumvirira abo gabahuye n'ivyago babateye abo biciwe abantu baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu je nagira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico tuba tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabuta
cyari kiganiro Norele Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
gitegurirwa na studio Ijambo.
Turabashimiye rero bagenzi bacu ba studio Ijambo baduteguriye icyo kiganiro Ntorere Kazoza. Twibutse inshuti mwese ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Nchuti rero ayo yana makuru avugwa ku Burundi, amakuru twabagejejeho mu kanya havuga ku gitero bivugwa ko cyagabwe ku biro by'umukuru byuhagarariye ibiro bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi, ariko kandi igipolisi cy'u Burundi kikaba kivuga ko ayo makuru kitari cyayamenya. Ibiro bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi byo bikaba bivuga ko amatohoza cyangwa se amaperereza yatangiye. Iyo nkuru tuzakomeza tuyikurikiranira hafi tuyibagezeho. Chutira twari kumwe ibiganiro byacu na habihumurije ibyo kuri isaha hari ibindi ariko tubateganyirije mu kanya. Tubashimiye muri uyu mwanya kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Tian Wang wafatanije na Fasil Gebehu kuri mikoro ne Eugene Mukankusi. Mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.